mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti bamwanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Mu Burundi uyu munsi bibutse imyaka 28 ishize President Cyprien Ntaryamira aguye mu ndege yarasiwe mu kirere hafi y'ikibuga cy'indege cy'i Kanombe i Kigali. Yari kumwe n'uwari president w'u Rwanda Juvenal Habyarimana hari ku itariki ya 6/4/1994.
Abaye igisabisho cy'inguka ya misa, hanyuma yaho twagiye kudatemwa yiwe, aho twamushinguye mu kibaza kimwe na Perezida Melchior Ndadaye n'abandi bagandaguriwe umunsi umwe.
Uyu ni President Silvestre Ntibantunganya wahoze ategeka Burundi, hanyuma aho ngaho icyo gihe indege yaraswaga mu 1994, Silvestre Ntibantunganya yari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi. Uwahoze ari Perezida wa Burkina Faso Blaise Compaoré yakatiwe gufungwa burundu adahari, byari mu rubanza ku rupfu rwo yasimbuye Thomas Sankara. Ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abasivili mu ntara ya Tigreya mu majyaruguru ya Ethiopia bugeze ku rugero rwo kwitwa ibyaha byo mu ntambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Naho mu Rwanda abanyarwandakazi batangiye gutinyuka imirimo y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yari isanzwe yihariwe n'abagabo. Ikaze, amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane nyuma y'akakazi cye. Amakuru yo hirya no hino tuyahere muri Burkina Faso. Urukiko rwakatiye adahari wahoze ari umukuru w'igihugu Blaise Compaoré gufungwa ubuzima bwe bwose, rwamuhamije uruhare mu iyicwa ry'uwo yasimbuye Thomas Sankara. Iyi nkuru murayigezwaho na Frederic Nkundikije.
Sankara yarazwi ko afite ivyiyumviro vya Marxisme, yagandaguriwe ku murwa mukuru w'ico gihugu afite imyaka 37, amaze imyaka 4 ku butegetsi yafashe akoze kudeta. Babiri mu bategetsi bakuru bakorana na Blaise Compaoré ya Saint Kafando na Gilbert Diendere nabo nyene baciriwe umunyororo wo guherayo. Abo bagabo bose uko ari batatu hamwe n'abandi 11 bagizwa uruhara mu rupfu rwa Sankara bari babihakanye mbere. Batatu muri abo 11 barambitswe inzera, abandi nabo bacirwa ibihano byo gufungwa imyaka iri hagati y'itatu na 20. Blaise Compaoré yaragiriwe n'ivyaha vyo kudumbanya umutekano w'igihugu, gukorana n'abagandaguye Sankara hamwe no guhisha ikiziga ciwe. Compaoré yabandanije gutwara igihugu mu kiringo c'imyaka 47 imbere y'uko akurwa mu yindi kudeta mu mwaka wa 2014. Yaciye ahungira muri Côte d'Ivoire aho ashobora kuba akiba no muri iki gihe.
Frederic Nkundikije, urakoze. Ariko buretse kugenda tuvuge noneho aya makuru yo muri Ethiopia, aho ubwicanyi ndengakamere bwakorewe abasivili mu ntara ya Tigreya iherereye mu majyaruguru y'igihugu bugeze ku rwego rwo kwitwa ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu nk'uko amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu abyemeza.
Ako kamwe gasaba abanyagihugu kwihereza amabarabara kari utwigoro dushasha two kuremera abasirikare ba general bafashe ubutegetsi, igatuma hatangura urutavanako rw'imyiyerekano isaba intwaro ya gisivile. Iyo kudeta ya gisirikare yarahagaritse intwaro y'imfata kibanza ya Sudani yariko itwara igihugu mu nzira ya demokrasi inyuma y'imyaka irenga 30 ico gihugu kiri mu ntwaro y'agacinyizo kandi cyarakomeje n'amakungu ku butegetsi bwa Perezida Omar Bashir. Iyo kudeta yaratumye ubutunzi bwa Sudani bwari busanzwe bujegajega buyanzara. Igihugu cya Sudani cari catanguye inzira itoroshe ya demokrasi kuva aho inyerekano y'urutavanako itumye abasirikare bakura ku butegetsi Al Bashir hamwe na leta yiwe ya Kiisilamu mu kwezi kwa kane umwaka w'2019.
Radio Ijwi rya Amerika, Frederic Nkundikije, rumaze kutubwira inkuru yo muri Sudani aho abaharanira demokrasi basaba rubanda kwamagana kudeta yo mu kwezi kwa cumi gushize. Noneho rero tujye muri Ethiopia, koko ubwicanyi bwahabereye amashyirahamwe bwabereye muri Tigreya, amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu yemeza ko bugeze ku rwego rwo kwitwa ibyaha by'intambara n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Frederic Nkundikije, komeza.
Ayo makuru yatangajwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch na Amnesty International avuga ko ubwo bwicanyi bwakorewe cyane cyane abasivile b'Abanyatigreya. Abategetsi ba Leta ya Etiyopiya bamye bahakana ibirego nk'ivyo bivuye inyuma. Bavuga ko igihe ingwano yatangura ku igenekezo rya kabiri ry'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2022, umugambi wabo kwari ukwaka ibigwanisho abakuru b'imirwi igumuye yo muri Tigreya. Leta ya Etiyopiya ntaco yabwishyuye kuri ivyo birego bishasha vyashikirijwe n'ayo mashirahamwe ahanira agateka kazi na muntu.
Frederic Nkundikije, urakoze rero kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Inshuti zacu, iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni mudusange no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Noneho tujye mu biyaga bigari. Uyu munsi Uburundi bwibutse urupfu rwa nyakwigendera Cyprien Ntaryamira yaguye mu ndege yarimo na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Juvenal Habyarimana n'abandi bategetsi b'ibihugu byombi bari kumwe muri iyo ndege yarivuye muri Tanzania i Dar es Salaam. Indege rero yarasiwe mu kirere cy'i Kanombe i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa 4/1994. President Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi bitabiriye igitambo cya misa kuri katedrali y'abakatolika Regina Mundi i Bujumbura n'umuhango wo gushyira indabo ku mva ya nyakwigendera Ntaryamira. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na President Silvestre Ntibantunganya wahoze atwara u Burundi amubaza uko ibyo birori byagenze.
Zateguwe nuko byarayitegurwa cyo kimwe nk'uko maze imyaka n'iri tubikora. Habaye igisabisho cy'imbuka ya misa, hanyuma yaho twagiye kudatemwa yiwe aho twamushinguye mu kibaza kimwe na Pista Amerikino Dadaye n'abandi bagadaguriwe umunsi umwe. Hanyuma wakora gushasha je nawe igishasha no munsi nuko gutunganya aho hantu cyari byakozwe neza kuko bajeho n'ubwugamo bikorosha rero abantu ugasanga bicaye batekanye atagorane.
Imyaka 28 yaheze nk'uko twabivuze, igandagurwa ryiba ribaye mirasoje indege yaguye mu kirere cy'i Kanombe aho ni i Kigali mu Rwanda. Gushika n'ubu umuryango wiwe kandi u Burundi nta muco bifise ku byerekeye abo bakoze iyo bara mwebwe ku giti cyanyu cy'uwahoze ari umukuru w'igihugu eka no ku Murundi nyene. Mubona gute igandagurwa ryiwe?
Ego urabona koko ko ari ikibazo kitoroshe kubera kuko waragiye urakurikira ibyagiye bikorwa ari mu Rwanda ho nyene ari no mu makungu mu vyerekeye ihanurwa ry'iriya ndege yarimwo Perezida Habyarimana na Perezida Ntaryamira. Nubu urabona yuko hari mbere n'urubanza nk'uko ruherutse kugagwa mu gihugu c'Ubufaransa. Ariko rero kuri jewe nivyoza yuko hari ukumvikana hagati y'ibihugu vyacu bibiri, abantu boraba bati twobifata gute hagati yabo, hagati ya mareta. Kuko ndibuka yuko jewe igihe ndari umukuru w'igihugu naragendeye kabiri igihugu kibanyi c'u Rwanda inyuma y'ihunyabwoko ry'Abatutsi. Hanyuma twari twavuganye n'abarongoye igihugu yuko ibihugu bimaze gutekana abantu bo kwicara n'abakiga neza bakaraba icashitse nyene zashitse aho Perezida Ntaryamira yasiga ubuzima agapira mu kirere c'igihugu c'u Rwanda. Ubu rero sindokubwira nti byageze uku ngendeje kirakurikiranwa, ibaza yuko abarongoye igihugu ku bico gihe nabo bagiyagira ico bagenda bakurikirana.
Umuryango wiwe eka n'imiryango y'abandi bategetsi bari kumwe yabuze irakenera nk'imfashanyo canke eka indishi ku bwanyu. Iyo ndishi iyo itangwa nande? Hari byerekeye indishi gushika ubu biko biraganirwa haba na Leta y'u Burundi canke Leta y'u Rwanda?
Erega uhavungora umbaze ibintu utazi. Ntuzagire yuko jewe maze imyaka 26 ntari ku butegetsi. Gusa icyo ndakubwira ni uko bari mu ndege. Iyo ndege kuri ubu nta wuzi ko aba yari ifise ibitwita uguteganya asiransi. Hanyuma hagize nk'isanganya nka ririya riba hakaba hateganijwe yuko hari icyo gukorwa. Ibyo ni ukuri ndakubwira ngo ndazi nyine hari icyo kiba byarabaye n'ubundi ko ndakubesha. Ndibaza yuko ari ikibazo ari umuryango wiwe wa Perezida Ntaryamira ngo nyene canke ari inzego z'igihugu zonyine ubwazo. Ni ikibazo bonyene bashobora kuronka n'ibishura.
gushika ubu hari makuru mwamufise yoba yerekeye imfashanyo iyo miryango yoba imaze kuronka?
Oya, ndandiko ndakubesha ico nzi ico nuko umufaso ni wiwe gusa afise kugira ngo uravye amabwirizwa mwamwe agenga abahoze baronguye igihugu, afise ivyo igihugu kimukorera nayo kubiraba ivyo vyo kugene umucanje wiwe yatakaje ubuzima nukuri sino kubesha ngo ndazi iki n'iki ico kigo kirakorwa cane cakozwe
ku giti canke c'umutegetsi yabaye umukuru w'igihugu. Ku giti canke c'umutegetsi mu Burundi yasemanga akomeye cane gose kubona iraswa ry'indege ryabaye mu myaka 28 irangiye ata muco uhari ku vyerekeye abakoze iryo bara eka n'abari nyuma yavyo, kubona n'imanza zamaze igihe kirekire zigahera ku buryo abantu batumvikana cane cane kuri iryo sanganya, mwebwe mubibona gute?
Urumva iyo umuntu yabuze umuntu wiwe muri burya buryo, hanyuma ntamenye koko ingene vyagenze, ababikoze ntugire ngo biramwohereza mu buzima. Mugabo kandi mu migenderanire y'ibihugu n'ibintu bishobora gushika, ico je usata kwipfuza nuko bishobotse kandi burya ishaka rihari ndakidashoboka nuko ibihugu vyacu bibiri ugwara n'u Burundi nico kibazo baragende bakivugana. Kandi ndibaza yuko uko imigenderanire yacu igenda iranagurwa hazoshobora gushika igihe abantu bavugana ibintu nk'ibyo bagafatira kubiriho, bagafatira cyane cyane no kubyipfuza. Burya iyo abantu bashaka barashobora kuronka inzira yoroshe ishobora gutuma ikibazo kirongisha.
Perezida Silvestre Ntibantunganya, mwahoze murongo w'i Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane
Radio Ijwi ry'Amerika. Noneho tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage bo mu karere ka Rucuru mu ntara ya Kivu ya Ruguru barambiwe no guhora bahunga intambara zidashira. Bavuga ko bamaze guhunga inshuro zirenga eshatu mu myaka icumi ishize. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi yaganiriye na bamwe muri bo.
Ayo ni amajwi y'impunzi zigenda n'amaguru zambuka umupaka uhuza Uganda na Congo ahitwa Ibunagana. Zikoreye ibintu biremereye bigaragara ko ari ibikoresho byo mu rugo. Zihungira muri Uganda igihe cyose habaye guhangana hagati y'ingabo za leta n'abayirwanya. Uyu musaza w'imyaka 69 twaganira ibyo we n'umuryango we bamaze kunyuramo mu nshuro zigera kuri eshatu bahunze bakongera bagahunguka.
Bidutera ikibazo cyane kubera ko usanga tubuze amahoro, wirukankanye itungo wenda bakaryiba. Ejo bundi umunsi amasasa avuga abantu barirutse cyane bati ibintu, ugasanga aho rero ari ukubura umutekano. Maze guhunga gatatu n'umuryango, hari igihe twagiye mu nkambi haratunanira kubera iriya y'Ibugande kubera kurwara malariya. Abantu bamwe baranahagwa, ubwo duhera ko turagaruka tuza kuba hano Ibugande hano hafi y'umupaka, hatunaniye dusubira muri Kongo.
Ikibazo cy'umutekano muke kigira ngaruka ki ku bikorwa by'ubuzima bwa buri munsi?
Mbo nk'imyaka dusiga mu murima dusanga abantu barayikuye bakagenda, hakaba n'igihe n'inzu bazifungura bagatwara ibyasigaye mu nzu byose, wagera ugatangira bushya. Bo bidusubiza inyuma cyane kubera ko hari igihe usanga usubiraho nta kintu na kimwe ufite, wari ufite itungo wararirire mu buhungiro, wagera ugatangira bushya ukagira inzara ukabura n'amafaranga yo kurihirira abana mu ishuri, ugasanga ahanini abana batajya kwiga. Maze gupfusha abakwe batatu n'umwana umwe kubera ibintu by'intambara.
Nyuma yo kuvugana nawe nongeye mvugana n'umukaza nawe wabuze umugabo muri izo ntambara.
Ubu hano njyewe mfite abana bane ariko batagira se. Umugabo wanjye twaraburanye hashize imyaka itandatu, yararashwe yaguye mu masasu twatatanye, yansiganye umwana mutoya. Uwo mwana yijije imyaka itandatu ntabwo azise. Mfitemo n'umwe uhora arwaye, y'amasasu avuza aje ayikubita hasi akaraba. Nanjye ubwanjye nabaye pararize igice kimwe kubera intambara, ntabwo njya nshobora kwirukanga. Nucyo ko mbayeho nta mahoro mfite, mbese mwayino si nta mahoro nyifite.
Uhunze nk'inshuro zingahe kuva ibibazo by'intambara byawe?
Ubwa mbere twahunze iriya ntambara yari yitwa SNDP, turagenda tuja mu nkambi, hatunaniye turagaruka tuza kongera guhunga duhunga M23. Noneho M23 imyaka icumi rene tuhunga tugaruka. Ubu bubaye ubwa gatatu tunari kugenda tukagaruka, noneho twabuze iyo turagana.
ugize amahirwe kubona nk'umutegetsi wa Kongo niki wamusaba urebye nk'ibazo kiyemo
na musaba mahoro nangwa se afite yanjyana pe akantwara kava mayi no Kongo kabona nange ngiza ubwisanzure nk'abandi
ubuzima nk'ubu babusangiye n'abandi banyekongo benshi muri ako karere no mu bindi bice bitandukanye by'igihugu icyo bahurizaho nuko igisubizo kirambye cy'amakimbirane kigomba kuboneka kugira ngo bashobore kongera kubaho mu buzima bufite intego
nta buzima dufite dusa n'abantu bataye umutwe ubwo turi kubona tumeze nk'abasazi mu kirere none irihunga nihunguka rya buri gihe nta mahoro dubifitemo twasanga ko twowe turikoberwa ibyacu n'ibiki iterambere nta gihe cyo tuzatera imbere biterwe n'iyuko dufite ibibazo bya buri kanya washaka ngo wagira wabona kandi ukasanga intambara zirabaye nta muri byose nta kintu nyungu yo twobonamo mu buhinzi turahinga bakaza bakiba bakabisahura hejuru y'intambara ubworozi bwacu bakaza bakabusahura hejuru y'intambara turabona ko nta kintu dufitemo muri byose mu by'ubuzima bwacu bemaze guhungaho nk'inshuro nkine mpunga mpunguka njya Uganda nsubira muri Kongo mpunga mba muri Uganda nsubira muri Kongo cyane ndarushe cyane twasaba ko umukongo yadufasha kubyo n'ibihugu byo hanze byadufasha kumutekano muzima tukabona ko twahinga tukorora tukagira ubuzima bwiza
kazi yiko tuko biye mu bunagana tuko biye sana lakini leo iradusumba ni ile vita kila siku iratusumbua sana tunapoteza vitu nakimbia unaacha vitu mu nyumba barabara watu wanapotea baba imasha iendelee inarudia nyuma sasa tutafanya mwanga
Imirwano muri teritwari ya Rucuro yatangiye mu cumweru gishize yatewe no kunanirwa kubona igisubizo kirambye ku bibazo umutwe wa M23 ufitanye na leta ya Kongo ibyo bituma abaturage batakaza icyizere cy'ejo hazaza ku mutekano wabo ubwo twateguraga inkuru hari amakuru yavugwaga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa gatatu imirwano ikaze yongeye gutangira ahitwa Ijomba na Kinyamahura mu gihe hari hategerejwe inama y'abayobozi bo mu bihugu byo mu karere i Nairobi muri Kenya mu by'iyi inama iganiraho harimo n'ikibazo cya M23 mu rwego rwo kugishakira umuti biravugwa ko abarwanyi b'uwo mutwe wa M23 nabo bashobora kubabohereza intumwa muri iyo nama Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Radio Ijwi rya Amerika dukomereza ya makuru mu Rwanda. Akazi ko gucukura amabuye y'agaciro kihariwe n'abagabo ku rugero rwa rurenze 80%. Abagore batangiye ariko gutinyuka nabo kukinjiramo kandi bemeza ko ari akazi nk'akandi. Madame Kamugwera Vestina amaze imyaka 27 acukura amabuye y'agaciro, Ijwi rya Amerika ryamusuye ku kirombe cye aho akoresha abakozi basaga 250. Atinyura abandi bagore kwitabira uwo mwuga wo gucukura amabuye y'agaciro.
Amabuye araza akafatamo mbere hano.
Ese urabona nditwe twicaye mu zutari munsi y'ibisimu.
Ubu kitugwiriye twatanga raporo ngo bari muri 50.
Uko ugenda winjira ni ko ugenda ujya munsi y'umusozi cyane. Urabona umusozi ukuntu urumbaraye.
Uyu ni Madamu Kamugwera Vestine Nyirikirombe na Yankuri Jean-Jérique baminuje mu byerekeranye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro basobanuraga uko bashakisha amabuye. Vestina Kamugwera avuga ko acukura amabuye yo mu bwoko bwa Wolfram, ibikorwa ashoramo amafaranga menshi kugira ngo agire icyo asagura. Aganira n'Ijwi rya Amerika, Kamugwera yasobanuye ko buri kwezi ashobora gushora amafaranga akaba ka miliyoni 40, ayo akaba aragenda mu bikorwa byo guhemba abakozi, kugura ibikoresho, kubatangira ibyangombwa byose bisaba umukozi, agasagura n'amutunga kandi neza. Ntekereza iki kiganiro nibwiraga ko nzashaka Madamu Kamugwera tukicara mu nzu tukaganira, ariko ngeze mu birombe bye biri mu murenge wa Mageragere mu karere ka Nyarugenge yasabye ko tuganira maze kureba ibyo akora. Kamugwera yampakaniye ko tutaganira tutinjiye mu birombe, mbanza kugira ubwoba, ariko anyereka ko twari tugiye kwinjira harimo abantu barenga 200 bari hasi cyane barimo gushakisha amabuye kandi bose baza gusohoka ari bazima. Nahaye ibikoresho bambara binjira mu birombe, nemera kujyamo nihagazeho kuko ubwoba bwari bwose. Hinjiramo nakubitanye n'umugore ukiri muto, ntangazwa no gusanga ari wenyine muri 50 z'ubujyakuzimu ashakisha amabuye y'agaciro.
Cyokora ubwa mbere nabanje gutinya, ariko nyuma naratinyutse mbona ndabishoboye.
Ubugiye kwinjira muri uriya mwobo hariya mbona ugende hirya ukomeze gucukura amabuye.
Turabikora, nta mpungenge, nta bwoba rwose, gatuma mbona imibereho nkabona mituweli nkajyana mu matsinda nyine nkizigama ntago ubuzima bukincanga cyane nkuko mbere ntarakabona byari bimeze
uko twakomeza gatumanuka tujya hasi cyane nako twasangaga y'abantu bashakisha amabuye dukubitanye n'uwo bita Shangazi kuko ari mu bakuze bitabiriye ubucukuzi aganira n'ijwi rya Amerika yasobanuye ibyo amaze gukura mu mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro amaze n'imyaka isaga itatu
niyubakiye inzu
inzu ifite agaciro kangana gute
nk'aka miliyoni eshanu kita abana biga segonderi uwa mbere arimo arasoza ikiganga ndinjira nkacengera hahanda hano hantu horoheje kandi twinjira cyane hasi hashobora ko mara n'indake ariko ndayinjira ntabwo nibyo byose kuko nanyishoboye ku kwezi Imana yaduhaye umugisha shobora no kugira n'ibihumbi magana biterwa n'uko
imana
magana abiri
mu myaka ishize uyu mwuga w'ubucukuzi bw'amabuye wakorerwaga n'abagabo kandi nabo ukabasaba ingufu z'umurengera kuri ubu abakora mu bucukuzi bavuga ko bwavuguruwe n'abaminuje basigaye binjira mu birombe yankurije Angelique nubwo yize akaba yaraminuje nawe namusanze mu kirombe wakora akazi kihariye
abakozi bagomba gukora bafite umutekano bakinjira ahantu atari ukwihata bagakora bafite umwuka wo guhumeka ibyo ni ibintu nkontorora nyine nkamenya ngo ese bari gukora ahantu hatari gaze iyo muri gucukura uko byagenda kose hari uburyo mukora kugira ngo umwuka ugere ku bakozi kandi mukoresheje na tereri idasabye ibishoro byinshi niho iyo tumanutse hasi mu ndake zijya hasi cyane hari aho tugera umwuka ukaba mukeye kwa twakifashisha nk'utumashini
iyo winjiyemo hariya mu kuzimu niko ndiko navuga ugera wumva ntabwo ufite
ubwo ntabwo kubera ko byagenda kose tuba twarakoze ku buryo nta kibazo hateye
nubwo uyu murimo uhemba yankurije amafaranga yishimira ariko avuga ko hakiri ikibazo cy'uko ufata
nk'umusore utasobanukiye ibi bintu yatekereje yumva ari ibintu bikomeye se umukobwa wirirwa mu birombe yurira kumva uwo mukobwa ntashobotse ariko mu by'ukuri turashobotse kubera ko mu birombe nta ntambara irimo nta buraya burimo ntago ari imirimo yo kwitakura cyane ngo wumve ko watakaje imbaraga zirenze ku buryo ubaye n'umumama wakomeza ukabikora abasirayironge nabamara impungenge kuko nta mpamvu yo gutinya ngo umuntu ukora mu birombe w'umutekinisiye oya
Kamugore Vestine ari mu bagore ba mbere batinyutse kwinjira mu bucukuzi yasobanuye urugendo yanyuzemo
dushikura amabuye ari mu bwoko bwa Wolfram dushaka imashini dushaka amashanyarazi dukora n'uruganda wabibonye tugamije kugira ngo umusaruro uyongere bigenda bikorwa gahoro gahoro kuko wabonye nk'iriya tano ya 2009 wabonye kigeze muri metro hafi 300 kandi ifite ubujyakuzimu bwa metro 60 ari amatano agenda agerekeranye ariko ubu bageze mu bakozi 235 bahembwa buri kwezi batunzwe n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro batunzwe n'umwuga w'ubucukuzi uyu munsi umugore utwumva icyo namushishikariza nuko ibintu byose bishoboka kuko nanjye nabitangiye numva ko bidashoboka ariko kubera kugira umuhati byarashobotse
ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu bwasohotse mu ntangiriro z'uyu mwaka bugaragaza ko hakiri icyuho mu bagore bakora uyu mwuga ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore bakora nk'abayobozi b'abandi bakozi bangana na 26.2% mu gihe abagore bafite ibirombe bari kuri 5.4% Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi urakoze kuri iyo nkuru noneho tujye mu Burundi abahinzi bo mu ntara ya Makamba Gitega Bururi na Kayanza barinubira ko umusaruro wabo w'impeshi uzaba utazaba mwiza bababajwe nuko bishyuye ifumbire ariko uruganda Fomi ruyikora rukora amafumbire rubahanye kandi nabi ni inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abakunzi bayo mu Burundi muregezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
ukagenda Makamba ntugironka ukumva ngo iri kizi ngoma ukagenda ntugironke ugiye mu kayogoro ho akubwira tekate
uwo ni umwe mu barimyi bo muri zone Nyange komune n'intara ya Makamba ariko yidoga ko ikiringo cima y'impeshi caheze atafumbiri ku yaronse eka n'abandi barimyi bari barishe ku gihe yabashikiriye itevye atace kibamariye
mu bisanzwe gucegwa dusa nk'abakiriwe ikibazo cyangiri bamwe bakayironka abandi ntibayironke
cyabitumye twaronse yangiri bitevye tugironka itevye kubera harahiza bakazana nyinshi mugabo twenye dushikiriye ikacha yose twara bagwiza tunga nico gituma twe tugibura ironka abantu bifise ukazubona batwaye imifuko 10, 20 nawe wiyandikishije agafuko kamwe ugacuyibura uko nyene uhenda ngo niyo amashira hamwe
inkurikizi rero nuko harabahitishijemwo baratera ibiharage n'ibindi biterwa atamwavuka izungu bakoresheje imima yabo igacayo nonekara
ndafise kivicinto rihajya hipfu kubyo bwuko twiteze yangira tukayibura n'iziya zarapfuye kuko narabuze bitabitse nacangira gute utubona tabiye mwitwize mugabo harya hipfu murabona byarapfuye kuko ntacyo naronse ntabitse
ikibazo cyo kubura ifumbire cari bonekeje no mu bindi bice by'igihugu ko mu ntara za Gitega rw'Igina Kayanza nkuko bagenzi bacu bashobye kuvyibonera kubera rero ico kibazo cagiye kiribonekeza haci haba umugwi w'abantu bifise baca baguriyo fumbire ku bwinshi kugira bagaruke kuyigurisha ku banyagihugu
bashobora guciye 150 iyo mufuko ni 29 cyaka kubwira ati kiza ni rya borodero ndayihuguriye kandi nta baguha bimwe 29 yika acha guhi 25 ugashobora bemeruka doduruva ni rwaruho niyo babandi cyusanga ama moto yaduca ko ngaha ngo niza amashyira hamwe kandi ari babandi bamenya iyo banyegeza ukazusanga bagaruka kuzitudandaza
bivanye nuko batarose ifumbire uko bitegerezwa abarimye bakaba tacho biteze kinini ku mwimbo w'ivyarimwe ku mpeshi bagasaba kwitangwa gifumbire yoba ku mugaragaro bose bakaronka atamwana n'ikinono
umwembu urashobora kugabanuka kubera nyene duteye igihe kiki bose bayuko angeriziye natwe bwe bato bato rijya ry'ubwa mbere twoshikirwa bakareka guha abo bakire bakize natwe bwe tugashikirwa bakaduha
Mustaneri wa komine Bugendana mu ntara ya Gitega Bukuru Beatrice ikomine nayo nyene yagize ico kibazo nawe nyene nabona ko umwimbu utazoba mwiza na gato kandi hakaba harabaye imyidogo myinshi mu barongoye
abene gihugu bakomye barindiriye kuko murazi yuko bari ha avance mugabe ifumbire hage haratse duke none rero usanga abene gihugu bakoma bidoga twe turiko turaraba tubona dufise ubwoba kuko benshi ntibateye hari habateye mu mase y'ikirundi gusa baburetse hose rero nukuri hari imyidogo myinshi ku bijanye n'ifumbire
reka no mu ntara ya Bururi abarimyi ntibarose ifumbire ikwiye nk'uko vyemezwa na buramatari w'iyo ntara Colonel Leonidas Bandenza Maso agasaba ko iyo fumbire yo zirashikirizwa abarimye ku gihe kandi abarishe bakayironswa ikwiye
abarongoye ikigo ca fomi n'abajejwe by'uburimi n'ubworozi mu bushikanganje bazofata ivyigwa bakagira hamwe bakaraba ibya bene gihugu bakeneye mu ntara kugira ngo babe babishize imbere kuko urazi ko bari hakare hanyuma iyo fumbire ikaba yajeho ahubwo ngasaba yuko nibyo bigo boza barashira ko ibirenga ko biya bitamarije do securite
Kuri icyo kibazo kivugwa mu gihugu kikijanye n'ikena gifumbire umuvugizi w'ubushikiranganje bidukikije uburimyi n'ubworozi yaragize icyo kivuze ko mu kiganiro cabaye cabavugizi mu kwezi kwa ntwarante umwaka 2022 yishuye ahumuriza abarimyi ko mu bushikiranganje icyo kibazo bagifashe mu minwe
yarabonetse neza yuko abasazi ifumbire babaye beshi cyane abakora mu bushikiranganje ijyano hino ikora kwikana iki kibazo ku neza y'umurimyi ubu rero mwaza ko yarakaje kugenda kugira ngo duhumurize abene igihugu umve yuko iki kibazo cy'ifumbire kiri mu myitwariko ya leta kandi kiba tagikurikirana
icyo kibazo cy'ibura ry'ifumbire si cy'uno munsi mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2022 umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Gervain Irakobuca yarakoranije babantu batari bose abajejwe uburimyi mu gihugu n'abajejwe ububiko bw'ishyirahamwe FOMI rihingura iyo fumbire bakorera mu gihugu cyose kugira bavugane icyo kibazo cikena gifumbire mu gihugu muri iyo nama harashikirijwe ko intara 10 kuri 18 zigize igihugu arizo zitarashikana ibice 50% mu kuronswa ifumbire imbura na totahaza kandi ari ikenewe cyane ku bitego by'umuceri ibiharage n'ibiraya umushikiranganje Gervain Irakobuca afatiye ku myidogo y'abarimyi yaciye afata ingingo ko abajejwe gutanga iyo fumbire botandukanya ihabwa amashyirahamwe akora iby'uburimyi n'ihabwa abarimyi basanzwe kugira icyo kibazo kive mu nzira ariko gushika ubu iyo ngingo bikaboneka ko ataco yafashije kuko imyidogo y'abarimyi yagumyeho
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri iyo nkuru y'Ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo ku kibazo cy'amafumbire mu Burundi dushorejeho amakuru twabagejejeho zimwe mu nkuru z'ingenzi uyu munsi Burundi bwibutse imyaka 28 ishize President Cyprien Ntaryamira aguye mu ndege yarasiwe mu kirere cy'i Kanombe i Kigali President Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi b'u Burundi barimo Sylvestre Ntibantunganya wabaye umukuru w'igihugu Ntaryamira amaze kwitaba Imana bitabiriye igitambo cya misa kuri Katedrali Gatolika Regina Mundi i Bujumbura n'umuhango wo gushyira indabo ku mva ya Ntaryamira ndabashimiye cyane rero maze mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu ijwi rya Amerika mugoroba mwiza murakarama